mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Naramukije ncuti bakunzi mwahisemo kumviriza ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Hano muri studio ya 18 muri kumwe na Joy Diane nahazwe ndabategura nkongera nkabashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara.
Turafise hafi 40 abagiye bafatwa ku nguvu. Izindi 32 bagiye barahohoterwa mu buryo butandukanye.
Uyu ni umwe mu Barundi bahungiye mu ikambi ya Rusenda ari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Avuga ikibazo cy'ihohoterwa ry'abapfasoni n'abigeme uko cifashe muri iyo kambi. Iyo nkuru co kimwe n'impari zadutse mu biganiro biriko bihuza Abarundi arusha turazigaruka ko, ariko twe turabaciriye ku masonga. Intumwa za leta zarahiye zirarengwa ko ata leta mfata kibanza igenda ishinzwe mu gihugu cy'u Burundi. Nimucikwe n'iyo nkuru mu ntango za kino kiganiro. Ariko mbanze ndababwire ko umukuru w'igihugu mushasha wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa kuri uno wa kabiri yatumye kw'inama rukokoma y'abayobozi bakuru mu bushikiranganji bwose bwahahora mu kurindira igenwa ry'abandi bashikiranganji. Ni mu gihe umukuru w'igihugu mushasha wa Zimbabwe yahagaritse ejo leta yahora aca aha ubushikiranganji bubiri bukomeye abahoze muri leta ya Robert Mugabe. Ivyo vyashikirijwe kuri uno wa mbere na radio na televiziyo vy'igihugu vya Zimbabwe. Patrick Chinamasa yagenwe kuba mushikiranganji w'ikigega ca leta na we Simbarashe Mumbengengwi ahabwa ubushikiranganji bw'imigenderanire ya Zimbabwe n'ayandi makungu. Bose uko ari babiri bava mu gambweza n'UPF uri ku butegetsi kandi bahora muri leta. Mukuru w'igihugu cy'u Faransa Emmanuel Macron kuri uno wa mbere ku mugoroba niho yashika wa Gadugu muri Burkina Faso mu rugendo rw'iminsi itatu ku mugabane wa Afrika ruzomushikana no muri Côte d'Ivoire na Ghana. Perezida Macron yabwiye amenyeshamakuru ko ari urugendo rugamije gukomeza imigenderanire hagati y'u Faransa na Burkina Faso hamwe n'umugabane wa Afrika. Yabivuze nyuma yo kwakirwa na perezida wa Burkina Faso Roch Marc Christian Kabore. Macron avuga ko Burkina Faso ari igihugu cyatanze akarorero keza ka demokarasi muri Afrika. Ati nico gituma mpereye uru rugendo muri kino gihugu ku munsi wa gatatu azocaja i Abidjan ku mugwa mukuru wa Côte d'Ivoire mu nama igira gatanu izohuza Uburayi na Afrika, aho azohurira n'abakuru b'ibihugu vya Afrika n'abo muryango umwe bwa Burayi bose hamwe barenga 80. Na dijugi Amerika muratukumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumviganiro vyacu muciye ku rugaga rwa internet yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na ku rugaga rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ngire ke yinjuti bakunzi ndanabahanikaze mu biganiro vy'ijwi rya Amerika ku munsi ugira kabiri. Ibiganiro bihuza Abarundi ntibiratangura neza arusha muri Tanzania. Hadutse impari zifatiye ku rutonde rw'ibizokwigwa ko cane cane ingingo ya gatandatu, iyo nayo ikabivuga ko hoshigwaho leta y'ubumwe yoshira mu ngiro amasezerano bazoshika ko intumwa za leta zanse ugo rutonde. Pierre Claver niyo nkuru umeya makuru y'ijwi rya Amerika yarusha niwe ariko arakurikirana ivyo biganiro.
Vyari bitekanijwe ko umuhuza Benjamin Mukapa yugurura icese ibiganiro kuri uyu wa kabiri isaha zitatu z'agatondo, ariko vyigijwe nyuma isaha cumi z'umugoroba mu masaha yo muri Tanzania. Imvo n'ubu ntiziraja habona. Ico bikoze kuva ejo mu ijoro urutonde rw'ibyo bazokwiga mu ndwi zibiri bazomara rugiye habona. Impari n'imibonano biguma bicanacana ko mu banyepolitike batandukanye. Ikibazo giteye impari cane ni ingingo ya gatandatu y'ivyo babwirizwa guhabwa kwarirako iyo nayo ivuga ko abwirizwa gushigwaho leta y'ubumwe yumvikanywe ko na bose igikorwa cyo leta cyo bico gushira mu ngiro ibiri mu masezerano bazokumvikana ko ibiro byo muhuza byateguye ko amasezerano azosinywa itari ku 8 z'ukwezi kwa 12 aho naho umuhuza yatumiye abakuru b'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko kugira bazohagarikire ugutera umukono kuri ayo masezerano ico intuma za leta zacamiriye kure izo ntumwa zirongowe na Terence Nayiraja umwunganizi mu bushikiranganje bw'intura gati mu gihugu zivuga ko zitemera urutonde rw'ibizokwigwa izo ntumwa zivuga ko zidashaka ko ivyo barimo vyitwa ibiganiro negotiation mu gifaransa ahubwo ko vyo kwitwa dialogue ikiyago mu kirundi ikindi biyamirije nkuko amakuru ava muri bo abivuga ni cerekeye ko hovamwo amasezerano ashiraho leta y'ubumwe izo ntumwa za leta zansa kandi ko ivyo guhagarika umugambi wo gusubiramwo ibwirizwa bashingiro bija ku rutonde hanyuma bakanasaba ko ivyo biganiro byotabukanwa kubera mu Burundi ku ruhande rw'imigambwe itavuga rumwe na leta naho hari impari hari imigambwe ivuga kandi ishigikiye nk'iby'ubutegetsi bwa Savye iyo imenyesha ko amatora yamaze kuba atamuntu atagiye muri ayo matora yoshigwa muri leta hari n'urundi ruhande rw'abatavuga rumwe na leta rurimwo amizero y'abarundi na Frodebu abo bavuga ko leta y'ubumwe ari ntabanduka kwibwirizwa kujaho muri ayo masezerano kubgabo iyo leta y'ubumwe niyo shira mu ngiro ivyo bazokumvikana ko igategura amatora ikanatahukana impunzi hame n'ibindi amashyamwe yigenga nayo nyene ari micibiri parseme na urikome bashikiye ko abanyepolitike bova ngaho batoye amasezerano ikiranga minsi hame n'inzego zo kuyashira mu ngiro kubwa ayo mashyamwe ivyo biganire byo bandaniriza hanze y'igihugu kuko ari abantu bisanzura Rwanda rundi nagwo rushigikije ibisabwa na leta abone inkuru nani piske Burundi kubgabo gushiraho leta y'ubumwe byova muri ivyo biganiro no kwaka uburenganzira abarundi bitoreye indongozi zabo kuri uyu wa kabiri abatumire barabandanya gushika gusa nta numwe avuye mu runani rutavuga rumwe na leta Senared araza avuye hanze y'igihugu byeclave niyo nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika
Ejugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ishami rya onyugitaho impunzi RCR kuri no wa mbere itariki ya 27 ukwezi kwa 11 yaratanguye iminsi 16 yo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu ikambi yo mu Rusendari mu ntara ya Kivu ya Majepfo ya Kongo iryo shirahamwe risaba impunzi kudahishira abakozi ba ONU bashobora kuhohotera bamwe mu bafasoni n'abigeme ibindi kuri no nkuru ntumenyesha makuru wacu muri Kongo Vedaste Ngabo
Izini ndirimbo zaririmbwaga n'impunzi z'abarundi zari zitabiriye ibiro byo gutangiza iminsi 16 yahariwe kugwanya ihotegwa rishingiye ku gitsina mu rwego rwo kugwanya irihotegwa rishingiye ku gitsina mu nkambi yo mu Rusenda ishiramwe rya seri n'andi mashiramwe akorera muri inkambi batangije iminsi 16 yahariwe kugwanya ihotegwa rishingiye ku gitsina bakangurira impunzi z'abarundi ziri muri inkambi gushira imbaraga mu kugwanya ihotegwa rishingiye ku gitsina rikoregwa mu ngo mu miryango ndetse no mu Dore ko muri uyu mwaka w'2017 abatari bakiye bamaze guhotegwa muri inkambi.
Uyu mwaka tugeze ku madosiye ashika ku 72. Mwizo 72 turafise hafi 40 abagiye bafatwa ku nguvu. Izindi 32 bagiye barahohotegwa mu buryo butandukanye. Mu mwaka uheze twari twarose abantu 120. Umuzi rumva ko tugeze ku bantu 72 umva ko igitsigiri kigenda gipungu
hanyuma mwebwe mubafasha gute abaje babotego
turagenda turasansibiriza iyo bishitse bakagufata ku nguvu uri turu umusasibiriza te rumwe mu yo village hami cyambera ko kagushikana kwa muganga agushikanye kwa muganga agukuye kwa muganga kagusubiza kwa polisi cyangwa kuri sene Munda subije iyo mugasubiza kuri 7 twita kuri sociale. Aho baradufasha bakatwereka kukungena ariko dutegereza kuba hafi y'uyo muntu ashikiwe n'icyo kibazo. Tukamwereka ko ubuzima budahagaze kamara kukunge na kuya kuifata nukunge na gie kubaho.
Abagize ishyirahamwe rishinzwe kugwanya ihohoterwa mu nkambi yo mu Rusenda GBV batangaza ko usibye kuba bazakora ubukangurambaga mu mavirage 50 agize inkambi yo mu Rusenda ahubwo bafite na gahunda yo kugenderera n'ibigo by'amashuri.
Jewe akazi ngiye kubafasha noneho kubahimirizaho nuko bamwe bimwe bimwe twabiyegetse ibimenyetso mu bikino no mu mvino no mu ndirimbo ndetse no mu majambo twagiye tuvuga babibonye. Kirazira kuba urugi ku mwana kuza gusenya ari umwe nibagenda ari babiri cyangwa ni batatu ku mashuri naho nyene tuzogena guhimirizayo kubera hari habadiregite rusanga nabo nyene bashaka kwigeza ku mukobwa ngo kobera ngo mu manota ngo tari urose amanota neza ngo dukurane iki kintu kugira ngo ndakuberisiye ndaguhereza amanota utakoreye nico kintu tuzo mu mashuri tukoragikorerayo cyane kandi tuye gukorerayo cyane kubera hari aba prof bafisi yongeso yukugira ngo umukobwa aduge ari uko barinze kuryamana.
Binyuze mu nsanganyamatsiko haseri yihaye muri iminsi 16 igira iti ntiyagira uwo twirengagiza dukorere hamwe kugira ngo turandure ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Umuyobozi wari waserukiye haseri muri gahunda yo gutangiza iminsi 16 yo kugwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina Bwana Faustin Kitoko yasabye impunzi z'Abarundi kudahishira abakozi b'amashyirahamwe akorera mu nkambi yo mu Rusenda ndetse n'abahaseri bazaba bahohoteye impunzi mbere yuko iki cyumweru gitangira cyahariwe kugwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Na ishyirahamwe rya Save the Children ryari ryatanze amatungo y'ihene 84 ku bagore n'abakobwa 42
babahaye impene kubera babafashe ubuzima bwabo barabingenda bombandanya bibeshaho kugira bige by'abashikiye n'iby'abashike ko babishaka cyo gituma babahaye kugira abakure bya vyumviro bari bafite yuko twamaze kondekara badufashe ku nguvu abantu bose bamaze kumenya ko twafashe ku nguvu kugira abagende barafuta bya vyumviro bibabe bafite.
Tumenyeshe yuko muri iminsi 16 ishyirahamwe rya Seri na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi batangaje yuko bazagenda bahugurira abaserukira impunzi uburyo bashobora kugwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina bakurikije amategeko y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Vedatse Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Ijwi rya Amerika kuwa kabiri iminsi yose nkano mango ni ikiganiro c'abanyedini. Uno munsi rero turagaruka ku kibazo kiri mu Burundi cerekeye ukwiyongura ku mashengero gutuma havuka amashengero mato mato menshi, ivyo bigatuma hariho abakirisu bajuragirika mu kwizera kwabo mu kiyago c'abanyedini 12. Mugenzi wacu Raisa Liliana Inamahoro n'abatumire biwe baragaruka ku ruhara rw'indongozi z'amadini atandukanye kugira ngo ico kibazo gitoregwe umuti. Reka tubahakanye.
Ndi kumwe na Pastori Seti Nkeshimana arongoye ugwego rujejwe gutunganya no gutunganiriza amadini n'amashengero mu Burundi ORCR. Amahoro neza Pastor.
Ndabaramukije.
Undi turi kumwe ni Patiri Jeremy Bukene ajejwe igisata c'ubutumwa bw'imihari n'imigwi n'ubwibutsamana muri diyoseze nkuru ya Bujumbura. Amahoro neza Patiri. Ego. Undi turi kumwe hano muri studio kugira dusangire ijambo ni Pastor Nduwayo Jean de Dieu umwungere w'ishengero rya His Church hano mu Burundi. Amahoro neza Pastor.
Amahoro menshi cyane.
Ego. Ndashimiye mwese kubona mwitavye buno butumire bw'ijwi rya Amerika. Tutarinze guteba reka ijambo rya mbere Jean de Dieu mu rongo y'ishengero His Church. Bega ibi inye bavuga yuko ari amashengero azaravuka ku mwanya mato mato adakwije byango ombwa namwe niko mubibona nk'umwungere w'ishengero.
Ego, biragaragara mu gihugu yuko amashengero ashishikara vuka cyane gose mu gihugu. Kenshi harababibona nabi kandi bakavuga ukuntu gutandukanye. Ama abandi nabo bakabivuga neza bivanye n'ukungene ijambo ry'Imana bivuga. Mu bisanzwe biragaragara neza yuko mu gihe cy'anyuma nyene amashengero azogwira akaba menshi. Ama tagira amategeko navyo ngira nuko abantu bataba babironde kugira ngo baronke uburenganzira.
Mutirero turi mu gihe cy'anyuma.
Ego, biragaragara.
Hatiri, mwebwe namwe mubivuga kwiki ukunye hari umurindi munini ya wivuka ry'amashengero menshi atandukanye.
Bisanzwe idini ry'ukuri ryategerezwa gushikiriza ubutumwa bw'Imana abantu. Kugiye kuraba atari hake usanga umuntu mukuru w'idini usanga ahagararanye n'Imana. Cyo gusanga Imana nta kiriho niwe ahagazeho, niwe yubahwa, niwe agirana zosanga ba bashimikira ku bintu bikomakomeye by'inyungu. Mugabo numva umengo idini ubutumwa bwayo kwari gufasha abantu gushikira Imana no gufasha Imana mbere kwimenyekanisha abayo.
Pastor Seti, mwebwe urugwego rwanyu mbega muri ibi inye vyuko haguma havuka ayo mashengero, mwebwe uruhara rwanyu ruraheza rukabonekera hehe, mukora iki neza na neza?
Padereje kuvuga ngo yakoze ku majambo yuko bamwe babibonamo inyungu cyose business cyangwa imibereho, nagomba mvuge yuko mu vyukuri igikorwa c'Imana umuntu agikoze nk'uko Imana ishaka aronka umugisha. Urabona yuko hari umuryango umwe w'abantu wishaka kugwa ushigwa ku ruhande, umuryango w'Abalewi, hacaba yuko abo bazotungwa n'ivyo yindi miryango iri kwirashikana ibimazini bigira 10. Uyu munsi rero hariho abo babarabihinduye inyungu, ama rero kuvuga ngo nico gituma amadini avuka birashoboka kuba ari co twebwe mu rwego tujejwe ntaturafukora ivyigwa vyimbitse cyane kugira ngo tutahure ko ari ikibituma, kuko tumanze umwanya muto nyitugiyeho
gukurikiza amategeko niko biri ku rubuga none
igihe yagwiranye cyane nta mategeko yari bwabeho. Uno munsi ari itegeko rivuga yuko amadini ikibanza gishasha gisengerwamo sishengero ishasha nico mu gifaransa bita le nouveau lieu de culte gitegeza kwitazanura imetero 500 mu bisagara uvuye ahasanzwe hari kindi kibanza bo ni imetero 1000 no kuvuga kilometero kimwe hagati mu gihugu uhera ikindi kibanza kiba kiri gikorwa mu ivyikorwa byo twita kirite mu gifaransa. Iyi ngingo ntiyafashwe kugira ngo amadini ntabeho, yafashwe kugira ngo habe urutonde habe ukubaha ukubahana.
Hari abavuga yuko yirigwirirana ry'amadini bitera kajagari bikajuragiza abantu bamwe nabandi, mwebwe mubivuga kwiki muravye mwihwezo wanyu? Ngira nta ubizo naho ajya muri katolika hari abakristo bamwe bamwe abavuga ko bakagenda.
Oya nibyo, hari abakristo hari bagenda mbagabo jewe hari abakristo bagiye nezerwa ngira ngo byo gutirimutsa kuko abari yatacu bariko barakora none atacu ariko arakora agwiza umurongo cyo ntawe no kwipfuriza kugwiza umurongo hanyuma
utagiye kibanza cyo nticaraho. Rero
nje mvugira mvuga nk'umukatolika bose boza
kandi kugenda n'uburenganzira bwabo
kandi agiye vraiment ntawe umukurikirana nta n'umuvuma. Oya je rero kubona banzure ko mugabe ari kintu wampaye ijambo ari kintu mbacije kuko kirahambaye jewe sinovanga amadini ntagwire. Oya kuko amadini ntagwira uko bubare bugwira ngahe jumbura ntagwira uko amasoko agwira uko ndavyiyumvira. Oya amadini mu bisanzwe ugiye kuraba ahantu hari ngorane amadini aragwira. Urya umugore yarakwiswe n'umugabo ukugurura ideni uzoza uratuka mw'abagabo bakwita abagore hamwe cabwira abagore yuko wewe uzobasengera bagonya umutima mu nda bagira amahoro bazoza abantu bakenye abashomeri abantu babuza abana baraza nyene rero nagomba kugira ngaho nukuri ugiye kuraba ahingorane zigwiriye kenshi n'amadini aragwira kandi ayo madini nzocuraba uzusanga rimwe rizana umutuyu yindi umutuyu yindi umutuyu.
Ego Pastor Jean de Dieu baratubwiye yuko ingorane ziri mu bantu arizo zituma havuka ngirani n'amashengero menshi kugira agerageze gutora inyishu kuri izo ngorane zibonekeza mu kibano koko niko biri canke nizanyungu z'amafaranga bagiye baravuga zo bazirimo nazo ziri nyuma
sinovuga ko ari ingorane z'amahera umuntu atangura ishengero afise vision kandi vision ayihabwa n'Imana irantanga karo rero Imana muguhamagara ihamagara mu karere umuntu aherereye mu kugira ngo umuntu ashure kumenya Imana bivanye nako karere aherereye
mbega ukira uvuze ngo bijanye n'umuhamagaro cyane be none ntimwibaze yuko ari abashobora kwinyegeza nyuma y'umuhamagaro bakazana ikintu kugira bikwegere ko abantu bibesheho muri ubwo buryo.
Exactement bibirira bivuga iravuga ko mu gihe cha nyuma nyene hazoza abavugishwa b'ibinyoma nabona uvuga ngo bikwegera ku inyugu za mugabo umuntu ndiko ndaraba muri kino gihe ukungera amashengero karagwira mu Burundi vyukuri turabona ko amashengero karagwira mu Burundi ari amashengero ari mukuri menshi
ari mukuri.
Ego
ahantu umuntu aravye arashobora kubona yuko ahantu hatarenga ni metero 100 usanga haronka irindi shengero kuri izindi metero 100 urushengero mwebwe ubwanyu ntimwumva yuko n'ubutumwa bwanyu budashika neza kubera ko impande zose mukikujwe andi mashengero ubwo bwinshi ntibona ko bagira ko ingaruka
bivanye na vision ahantu Imana yantumye. Ndumva yuko akarendi ko ndakoreramo nahoza amashengero 100 iruhande wanje atabwo bafise kuko message Imana yampaye ndashikanye kuba Imana yampaye kandi si mvuga ngo nakarantwaye kuko hari vizimana ya mpaye iyo ndayikoremo neza ibintu biragenda neza rero kugwana ntivyategezwa kuba kuvuga ngo urantwa ba Kristo ku ntivyategezwa kuba kuko Yesu yavuze ngo umviriza ngivyimbugwa n'ivyishye ngarika bimbuzi nibake
ego pastor sete bega ugwego gwanyu hari nk'amashengero mwoba mumaze kugabisha canke mugavunira urugohe mukababwira yuko batari ko barakora bikurikije amategeko
urugwego rujejwe gutunganya no gutunganiriza amashengero intirufise misiyo yo kugara amadini n'amashengero igikogwa no gutunganya no gutunganiriza ni organe de regulation kugira ngo ibintu biriko biraba bibeho neza hariho amategeko akurikizwa ni nka kurya ko mu kibuga c'umupira w'amaguru canke mu nkino zose hategerezwa kubaho umu arbitre ni kuvuga umuhagarikizi w'urukino kubera amadini n'amashengero vyabaye vyinshi haba mu madini hakabamwo ugusubiranamwo hakabamwo uruyogoyogo hagati y'amadini hakabukurengeranira nico catumye haza runo rwego
none muramuhanura na pastor mukaganira hagati nyene yababijejwe nyene yabari muri iki gisata nyene co gutanga ubutumwa nyene
nciye mvuga nk'umupastori hariho urwego rujejwe guhanurana hagati y'aba pastori nukuvuga muri iyo shirahamwe ry'abakozi b'Imana ry'abapastori mu Burundi intumbero nyamukuru nuko habaye kutumvikana hagati y'abakozi b'Imana kanaka baca bahanurana ubwabo ibibazo byabo bigatorega umuti bitabanje kuja mwibarabara nukuvuga rero ko turahanurana kanatsinda turafise urwego duhanuraniramwo nishaka mvuga
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika.
Pastori Jean de Dieu meze nkubagaruka ko gatoya kuko ndumenga ikibazo kira dabacana mashengero kubera iki mutoja hamwe mugakorera hamwe nambari wa muhamagaro canke ya vision mukayikorera hamwe mutarinze kwiyonkora ku yandi mashengero
aho hantu kwiyonkora ndibaza yuko kenshi na kenshi bihora biva ku bantu bari kwarakorana mugasanga umenga ntibasange vizio bageze ahantu kanaka ama umugacha avuga ati okay jimana iri kirampamagara mu kandi karere kandi asohotse n'amahoro menshi nkuko mwene data padri hamyara bivuga ati umuntu asohotse n'amahoro mugwo umuntu asohotse nkuko urumva ko hari ugwego rugejwe gutunganya kugira abantu bakora ibintu biri mu mategeko asohotse yumva imana imuhamagaye mu kandi karere hama kumva nyine imana yamuhamagaye yosohoka agasohoka amahoro hamagacha yikonforma no kuma norme yukunge nategezwe kurondera ibyejwe n'amategeko agatangura neza
ati mwebwe ni giki gituma muri katolika tutumva uko kuntu kwigahuramo kane gatanu kujuragiza abakiriso
emeke zya katolika bibaza ngo dufise ibangiri ubwambe na mbere turi kumwe n'Imana yadutumye ama mgawa wakilu nagenda kugira yuko muri kashi sisema wikinja na tatu na gata haraba vuye mgo mgo baruteri barava mgo mchewe ngo manda bivuga yuko haraba no rimge rimge mutu mvi kanyoko kumvo nyenshi kwa rawushaka na we kufati jambo kandi jiba anze haruteri mwinuza mkuye mgo jukuri ugame nambela razubge enge yarazi gishwima mugaba ari ibintu atumvikanye ko hari n'abandi bantu atumvikanye ko n'indongozi ku bintu vy'ukwemera niki mugaba bagira bati je wishaka cyane cyo rije imbere uno munsi hari umuntu umwe ubucanguri yagenda mugaba nta muntu ashaka kuzana ngo idini katolika nyakuri pare nk'akarorero cyanke ngo idini katolika karisimatike hari abagerageza kubakira ko mugabo ntibibaho ntibishoboka abatanguye ikindi kintu twebwe rero n'umujyango munini mugabo sinoguhisha hari abagenda kuko nako tubana bagusa ko umuntu ashingira indi dinge mu katolika ntibibaho mu bisanzwe mugabo iyo ico kintu cy'ukubahana hagati yacu biratunga umujyango wari wo wose je musenyeri ambwiye ati ikireka tubanze tukirindire nko umuntu mwanshejwe musenyeri ashaka kumbwira ati ikireka turabe ko tubanze tukirabe neza tukibike gishe tuzokirabe mu mwakuza je sinchanja hejuru oya uko ugize gucyo n'umujyango urasambuka
uku kugwirirana kw'amashengero ntikuba gutuma ariho ukwemera kw'abantu usanga kudashemeye kubera abavaha bagasubira ha bakumviriza ivyundikana kavuga gucyonye mwe nk'ivyo muvuga kwiki
ico tubivuga ko ca mbere n'icuko abariko baratwumviriza bomenya neza ko leta y'u Burundi yemera ukwishira no kwizana k'umuntu wese mubijanye no gusenga Imana asenga uko abyumva agasenga uko arongowe apfa gusa kuba ariko arubaha amategeko y'igihugu yubahiriza ayandi madini amwegereye hariho rero benshi muri no minsi abavuga inkuru atarizo ko hoba hariho umugambi wo kugara amadini ivyo sivyo kuko urwego rujejwe gutunganya no gutunganiza amadini n'amashengero rufise muri ya misiyo zine harimo misiyo ijejwe kwemerera amadini mashasha abyipfuza rero turanga umuntu avuye aha canke avuye hariya turabumvise jejweho ko atariko arasambura idini kanaka hariho ingingo ivuga yuko atadini rihuza izina nirindi quelque soit la langue utilisée tegeko rirabuza yuko umuntu umwe abera mu madini abiri icarimwe nsozerera kuri uko muheje kuhimbaza muti none ntamamye ivyo babitera kwebwe ku bwacu nk'ugwego rujejwe gutunganya no gutunganiza amadini amashengero twebwe nta kibazo dufise ngo amadini ariko aragwira ikibazo dufise nuko yogwira mu ruyogoyogo nuko yohungabanya umutekano w'abanyagihugu nuko muri yo ho intambara zoba ivyo nivyo duhagarika umutima
ego turasozerera kino kiganiro ariko Pasteur Jean de Dieu huko gwiki kugira ivuka ry'amashengero canke nk'amadini atandukanye rije mu rutonde maze abantu ntibajuragirike
nuko ivyo bokora byose bobikora mu mucu
mushatse kuvuga
kubikora neza mu mategeko atawurenganije yego nivyo novuga
nivyo duhagarariye
cyane akabazo ni ka kandi nyene ku bwanyu ni giki cokorwa kugira amadini canke amashengero ariko aravuka hojamo urutonde kugira abakirisu ntibajuragirike
je nshaka gusa abantu bagira amadini ntihagira ubesha vrema ntihagira ubesha avugira impana guko imarizo yimubaza no mfuma jewe mbona umuntu agira ati jewe no kuri numva umengo byari byo mugana hagira umuntu abesha ziko ari karabesha uri kurigisha abantu imana ubuzima budahera no kuvuga wo bubaboshye gose ubashize mu kinyoma cawe kubera uronde inyungu izi canke ziri hanyuma kandi nawe tutabivuze ukiganiro cari gitoyi umuntu ntashwane mu idini hamanga cararara utakuza kugira irindi dini oya kugira idini nkuko abandi babivuze ni programa nini kandi y'icubahiro ibikorwa by'Imana ntagira umuntu abishyamwe amanyama n'ubwirasi ngo nakana wiyo bampize ngo nanje ngira irindi dini aya ibyo ntivyo bari byo utanguye nabi kandi byogora guheza neza
Pasteur Seth Murongoye urugwego rujeje gutunganya no gutunganiza amadini ngebwe ni giki muri ko murakora kugira bijemwo urutonde
usaba amadini n'amashengero ndetse n'amashirahamwe akorana n'amadini n'amashengero gutunganya ibitari bikurikije amategeko bigakurikiza amategeko ico ni ca mbere ica kabiri ni cuko abasaba kwandikisha amadini mashasha bategeza gukuriza amategeko yanditse bakagenda ku rutonde rusabwa n'amategeko ntihagire uwiyadukiza ashikire urugwego rubijejwe hanyuma tumugira inama ingene ubikora neza
yego murakoze ndashimiye Pasteur Seth Nkishimana arongoye urwego rujejwe gutunganya no gutunganiriza amadini n'amashengero mu Burundi ORCR murakoze Pasteur
yego nanje ndabashimiye mwakoze cyane kuntumira
nkabashimiye Patiri Jeremy Bukene ajejwe igisata c'ubutumwa bw'imihari n'imigwi ubwibutsa mana mu mashure ya kaminuza hano muri diocese nkuru ya Bujumbura
yego murakoze cyane ndakengurutse naje kubona mwantumiye
ego undi shimiye ni Pasteur Nduwayo Jean de Dieu umwongere mukuru w'ishengero rya His Church mu Burundi ndabashimiye Pasteur Jean de Dieu
natwe turashimiye cyane gose
turashimiye mwese mwariko murumviriza ijwi rya Amerika naho gutaha mu kindi kiganiro
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Kuri nchote bakunze bijuru rya Amerika akaba inunga haduce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara murumva ko turiko turabahimiriza gususa kumviriza ibiganiro byacu bitandukanye byo mu masaha ari imbere harimo ikiganiro muri isanga mumvise mukurikirana minsi yose kuva kuwa mbere gushika ku munsi wa Mungu igice isaha 12 turaza kwashikiza amakuru avugwa mu Burundi igice isaha imwe n'igice naho ni amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika ibyo biganiro byacu n'amakuru yacu atandukanye byose murashobora gusubira kubisanga ku rubuga rwacu rwa internet ariyo wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com. mwifuza kudushikira ku vyumviro vyanyu, interano zanyu, kugene ibiganiro vyacu bitunganijwe, muratwandikira ka email kuri radio yacu @gmail.com. nuko rero muranirwe mwanyu no mu vyanyu. Innocent Kimenyi na Diane Nahazuma ari kumwe ku bw'ijwi rya Amerika. Turifurize kubandanya mugira umunsi mwiza. Bandanye muvize ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye.